intara zekewe niyo mibona noni zitanu muramza hagati na hagati y'ibitoke mu buraruko bushye uburengero bubanza mu rwa mukuru butunze Bujumbura n'intara ya Bujumbura benshi bazi ku izina rya Bujumbura rural mu burengero imirwa itumirwa iruhande y'abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abakuru b'imitumba bagendesha amapikipiki n'amakinga acamafaranga abarongoye amashuri yisumbuye abakukurutse mu gisirikare n'igipolisi urwaruka rwaheje amashuri yisumbuye rutaronka akazi abaserukira amadini n'imigambwe hamwe n'abaremesha kiyago ku misozi General de Brigade Dominique Nyamugaruka twara karere ka mbere ka gisirikare aravuga icyatumye imirwa yariyo yumvirwa nico itezwe ko aha ni mu ntara ya Kibitoke aho ivyo biganiriro biko yaremesherezwa muri iyi ndwi
turabigisha ibijanye n'umutekano icarico tukaba tumwe tuvuga dutikara hari amuganda ntibacura umutekano rero turabereka neza ko aribo ba mbere bashobora korohereza umwasi canke bakaba ba mbere bashobora kumubuza kwinjira mu ntara zabo canke mu makomine yabo
abatumwe mu biganiriro nka Pastor Samuel Ntirampeba wo mu ishengero ryitwa Gahore muri Yesu Kristo yabwije ujya Amerika ko ivyo babwiwe ari ngirakamaro kandi yagiye guhimiriza abarongoye n'abandi bose bizinanye kubera amaso umutekano
twebwe nk'abarongozi b'amashengero dufite abantu benshi duhagarariye kubereka ko tutokwijajara mu ishengero kuko ishengero rijamo abantu benshi kuko ishengero ni nk'urusenga urusenga rujamo abantu benshi abeza n'ababi haba mu karere canke mu gihugu birumvikana ahantu hose mu ntara zose ndojamwo ko kijya kiganiro naracanditse nagifashe icegeranye ko nzokwama ndagitanga inyuma y'ivyigwa by'ijambo y'Imana nukumva ko umutekano ari w'abantu bose umutekano utariho nta tworonkera tuvura imitima yabizera nico gituma umutekano ari kirumara abagenzi banje baba abapasiteri twari kumwe baba abo tutari kumwe nukumva yuko bazokwigisha abo bayoboye ko bategezwa nabo nyene guharanira umutekano hajya tubaye na cane cane
uwo mutekano avuga ko ari kirumara mukuru wa karere ka mbere ka gisirikare ntiyifuza kuhungabana na gato ariko hasa makenga menshi ku mbiba z'u Burundi u Rwanda na Congo
dufatiye kubihitiye canke kuri kahise canke no muri kazoza bivanye nuko imigwi ya meteri igihugu ya mihari kubera akarere kacu ka mbere ka gisirikare gahana urubibe na Congo gahana urubibe n'u Rwanda ibyo bihugu byose uko ari bibiri byama bifise imigwi ibirimo bitera canke n'abakagira imigwi itera Burundi muri ico gihe rero nako dutegerezwa kwicara tugavye kandi twicungereye hakaba mbere hariho n'ibijanye na forode usanga biba ku ntara zegeranye n'imipaka ya Congo ugasanga mbere muri izo forode hazamwo ibishobora kutugwanya ibigwanisho cyangwa amasa akabifatira ko urugero
Kaheme bizoza buramatari wa Cibitoke basaba abanyagihugu bose kwifata bakitwara nk'abajejwe umutekano aho kwiyumvira ko ari ikorwa c'abasirikare na polisi gusa
bagenda bekurikize babigane natashwe kuboneka ntabwo abapolisi cyangwa abasirikare bokwira uburere bwose mugo bafate nk'akarorero kubagendesha amamoto bagenda imihingo yose barakuyemwo icigwa cerekana ko na wene urya muntu yunguruje bijya bintu yunguruje akwiye kugenda afite amakenga hanyuma rero cyo turabigisha ingene baca bagira batanga inkuru atari kujya heje n'ubwo muvuge ngo ngo mpetse umuntu ameze uko umenye ingene ubikora mu ibanga ukabwirira abajeje intwaro cyangwa abajeje umutekano wawe niko rada tinyamara nzanye umuntu muri aka karere nta hazi ikuvuga yuko ati amakenga ivyo rero nivyo dushaka yuko abenegihugu bose baba abajeje umutekano
General Nyamugaruka jejwe ya karere ka mbere ka gisirikare aramutswa kuva mu isi heze nyuma y'imyaka myinshi atwara abasirikare bajejwe gucungera umutekano w'abategetsi harimo umukuru w'igihugu agaruka ku catumye abasirikare bashirwa mu mitumba kandi ubundi ikorwa nyamukuru ari kurinda imbibe uyu munyigisha agenda atanga
igisoda cyari gisanzwe gitunganije kuva kera kuko nticyari gitunganije ngo kibe ku maposition mu benegihugu iki misiyo yacu ya mbere yo gucungera imbibe ngaho ko habonetsemo ko hagati muri twebwe haza havamo abantu b'inkozi z'ikibi rero imigwi y'abateroristi usanga batera amagrenade bagakora n'ibindi bakitwaza n'ibigwanisho bibangombwa kusha tubigisha ukuntu babana n'ayo maposition
izi ntari ibiganiro biberamwo zikubita amasonga ku mashamba cimeza ya Rukoko n'ikibira hamwe n'ikiyaya cya Rusizi muri aya mashamba hakunze kuvugwa imirwi y'abarwanyi batera u Burundi bavuye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe mu kibira haca itera ku butaka bw'u Rwanda canke itera Burundi ivuye muri Nyungwe uruhererekane rw'ikibira ugeze ku butaka bw'u Rwanda mu kwezi kw'indwi no kwica umwaka uheze Burundi n'u Rwanda byahererekanije abarwanyi 30 barimo bafatiwe muri aya mashamba mu gihe abakuru b'ibihugu by'u Burundi u Rwanda na Congo bategetse abatwara ibisata by'iperereza na cyane cyane irya gisirikare guhanahana amakuru yose ajyanye n'imirwa ihungabanya umutekano mu karere no ku mipaka iyo ngingo yashimwe rwose na Jean-Pierre Lacroix icegera cy'umunyamabanga wa ONU yajejwe ibikorwa byo kugarukana amahoro no kubumbatira umutekano mu rugendo aherukamwo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika mu mpera z'ukwa 10 2021 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.